mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyo ya 18 muri kumwe na Jordan Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya. Imvugo ni zibiri hagati y'abategetsi b'Abarundi na Tanzania ku kibazo cyo gutahukana Abarundi bahungiye muri Tanzania.
Mu gihe tuzoba twatahanye abashaka gutaha. Kumbura basigaye ikibazo nibazo bahishyize nate. Bazagise na leta ya Tanzania ngira bazoca babahugu ubwene gihugu nibabusaba. Katwe ntawe tuzoshira ku imigozi.
Uyu ni umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu cyo Burundi Pascal Barandagiye.
Inakuwaje sisi tunapowarudisha kule mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao wakati hayo mambo hayapo tena. Tumesha jipanga na kukubaliana nchi mbili lazima wote tuwarudishe.
Uyu nawe numushikiranganjo hagati mu gihugu cha Tanzania Kangi Lugora ahawe avuga yuko Abarundi bose babwirizwa gutahukana vyanke bikunde ariko mugenzi we w'u Burundi wewe asanga hazotahuka ababishaka gusa. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu hagati aho naho batabivuga ko rumwe ico bahuriza ko ni kimwe rudende nuko ngo haba haramashira hamwe ariko arabuze impunzi z'Abarundi gutahuka. Ako imbere yo kuja kwido nido iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndafitiye ntarinze kubabwira ndabwire muri make ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yaraye abonanye na mugenzi we Burusiya Vladimir Putin i Moscow bavugana ingene bokemura ibitandukanya ibatandukanya mu ntambara barimo muri Siria. Urusiya bushigikiye leta ya perezida wa Siria Bashar al-Assad mu gihe Turukiya ifasha imwe mu mihari irwanya leta ya Siria. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse nyuma y'uwo mubonano yemeza ko abategetsi babiri bashikiye je ko bizeye gukorera hamwe kugira ngo bagabanye imirwano mu ntara ya Idlib muri Siria. Erdogan asaba ko Urusiya guhagarika gufasha leta Damas kwirukana abaroberi muri Idlib. Uyu mubonano ubaye nyuma yaho Turukiya na leta zumwe za Amerika bemeranije gukorera hamwe mu vya gisirikare muri Siria. Abakurikiranira hagufi iyo ntambara bananuganuga ko Vladimir Putin wa Rusiya ariko arondera kurizamwo uko gukora hamwe kwa Amerika na Turukiya. Abategetsi ba Amerika na Turukiya bapfunditse gukora hamwe ku itariki ya ndwi kwezi kwa munani kugira ngo bace akarere katabamwo imirwano. Ankara ivuga ko ari ugukingira urubibe rwayo. Abajije gutabara mu Faransa baraye batabaye abimukira 22 barimwo abana 11 abatabawe bari mu bwato bwasambukiye mu mazi bariko bagerageza kujabuka bagana Ubwongereza nk'uko byatangajwe n'abategetsi b'u Faransa bagenzura amazi kuva mu kwezi kwa mbere. Twibutse ko abimukira 150,000 batabawe bariko bagerageza kwinjira mu Bwongereza canke mu Faransa nk'uko ibiharuro vyashikije no mu Faransa bivyerekana. Bibaye inyuma yaho ikiziga cy'umwimukira murantunga akomoka muri Iraq yari kwagerageza koga ava mu Faransa yinjira mu Bwongereza gitowe ku munsi wa mbere ku nkengera z'amazi mu Bubiligi. Biteganijwe ko ejo kwa kane umushikiranganji w'Ubwongereza w'intwaro uyu hagati mu gihugu Priti Patel agiranira na mugenzi w'u Faransa ikiganiro Christophe Castaigne kuri ico kibazo c'abimukira batubahiriza amategeko. Mu vyingenzi mu karere sosiyete y'indege zitwara abantu y'igihugu cha Uganda Uganda Airlines ejo kwa kabiri niho yatangura ibikorwa vyayo yatanguriye ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Iyo sosiyete yari yarahombye mu mwaka w'2021 muravyibuka. Iyo sosiyete ifise indege zibiri kuri ano masaha turiko turababwira ino nkuru ariko hari izindi ndege zine harimo indege nini zo mu bwoko bwa Airbus ziri mu nzira zikogwa. Iyo sosiyete y'indege zitwara abantu ya Uganda izokora mu karere nko ku murwa mukuru wa Somalia Mogadishu naho nyine harimo bikaba byitezwe ko ihiganwa n'andi masosiyete y'indege zitwara abantu yo mu karere harimo n'igihugu cha Kenya. Indege zayo zisanzwe zikorokera henshi hagati mu murwa mukuru wa Kenya i Nairobi n'igisagara cha Entebbe muri Uganda. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu no mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu makambi atandukanye y'abarundi muri Tanzania muratwumva atankomanzi
Wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongenda bahikaze shamijya onugita y'impunzi RCR yateye ivyatsi tahukanwa ku nguvu y'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. RCR yagize iti ndugure twa mugina naho umutekano usano wagarutse muri rusange mu Burundi yaragira ko impunzi zitahuka ndugaye twa mugina. RCR ishimangira ko hakiri n'abandi barundi babandanya guhunga igihugu, ibikaba bibaye nyuma yaho leta ya Tanzania itangarije ko guhera mu kwezi kwa 10 impunzi z'abarundi baba bavyifuza canke batavyifuza bose babwirizwa gutahukana. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ikigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Mu itangazo rito ryashezwe habona ishami impunza makungu gita impunze ku isi HCR ryagize ico rivuga ku ngingo iheruka gufatwa n'igihugu ca Tanzania yo gutangura gutahukana impunzi z'abarundi vyanka vyakunda. HCR yagize iti naho umutekano usa n'uwiyongereye mu Burundi, ishirame HCR ryemeza ko ubu ivyankenerwa byose bitaratungana muri ico gihugu kugira ngo rihimirize impunzi gutaha. HCR yongera ko n'ubu hakira abarundi bahunga igihugu bakirigwa n'ibyo hamwe ligira riti abantu amajana n'amajana barabandanya guhunga Uburundi uko kwezi gutashe bagasaba ubuhungiro. Mbere dusaba ibihugu bitandukanye byo mu karere kwakira no gufata neza abo barundi bahunga. Yamara ishame mpoza makungu hase ritangaza ko ritazoreka gutahukana ababyifuza kandi babyisabiye. Iryo shirahamwe ryandika riti naho biri uko turafasha guhunguka impunzi zihisemo gusubira mu gihugu cazo ku bushake bwazo kandi zimaze kumenya neza iyo ziroye ingene hameze. Aho yemeza ko kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'2017 abarundi hafi 75,000 bamaze guherekezwa na HCR muri ubwo buryo. Rivuga ko abo arababyisabiye atabo bategetse canke ngo abatere ubwoba. Ishami mpuzamakungu HCR rishimangira ko amareta ya Tanzania n'Uburundi yo kwiyubara muri ico gikorwa yiyemeje gukora kugira ngo amategeko mpuzamakungu akingira abo barundi yubahirizwe. Yibutsa ko hari amasezerano yari yarasinywe n'impande zitatu arizo ibihugu vy'u Burundi na Tanzania hamwe n'iryo shirahamwe HCR. Iryo shirahamwe risaba ko ibiri muri ayo masezerano yasinywe mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu ko vyo kubahirizwa. Ayo masezerano nayo avuga ko hazotahukanwa impunzi zibishaka, izitabishaka nazo umutekano wazo ugakingirwa bikwiye. Igihugu cha Tanzania coco camaze kuvuga ko ayo masezerano atazokubahirizwa. Kanatsinda ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu yumvikanywe ko n'ivyo bihugu bibiri gusa ku munsi wa Mungu uheze HCR ritarimwo. Uyu n'umushikiranganji wa Tanzania ajeje intwaro yo hagati mu gihugu Kangi Rugoba yariko avuga ivyo bumvikanye ko no Burundi.
Tarehe moja mshangae mmesikia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
Ati tariki ya mbere ukwezi kw'icumi ntimuzotangare muvyotse musanga imodoka zuzuye mu makambi yose y'impunzi z'abarundi kugira ngo zibatahukane vyanka vyakunda. Kundwe hazotahukanwa abangana 200,000. Uwo mushikiranganji ntiyabuze no kwifatira mu gahanga amashirahamwe nka HCR ayagiriza ko abuze impunzi gutaha.
Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika haya na wenzetu, mtu mmoja mmoja, raia, wafanyakazi wanaibuka, wanaanza kutoa kauli za kupotosha.
Ati mujamuwa na baza buzuye baseseka ngaho abo muri ayo mashirahamwe mpuzamakungu baza kubabwira ibi na biriya. Data wanje ngo ntimutahe. Mugenzi we w'u Burundi Pascal Barandagiye yabwiye nawe impunzi z'abarundi ko kubatahukana ari urukundo rwinshi.
Uno munsi rero namba turi ngaha ni ikimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza bakunda. Igitumi bakunda uko turi ngaha nta leta tubabwira gutaha, siko ibihugu byose bibikora. Twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti abahunze nibagumeyo abangaha barakwiye. Twese tubivuga, si twese tuvuga tuti umwana w'Uburundi ari hose umuvuka Burundi cyanke akomoka ku Burundi nataye mu gihugu ciwe igihugu kiteguye kubakirana ugweze
yamari mpunze z'abarundi zirarira zikabogoza ko zigiye gutabukanwa kandi ico zahunze kitarahera zisaba ko ishame mpuza makungu hase libafise mu minwe ko ryo bavugira canke bakarungikwa mu kindi gihugu co bakira. Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukiri kuri ico kibazo c'impunzi z'abarundi hari mvugo zibiri zitandukanye hagati y'abategetsi b'Urundi na ba Tanzania kwijanye no gutahukana abo barundi mu gihe mwumvise umushikiranganje wa Tanzania w'intore hagati mu gihugu yemeza ko kuva ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi uno mwaka impunzi zose zaba izivyifuza canke izitabishaka zizotegezwa gutahukanwa mu Burundi. Mugenzi we w'Urundi Pascal Barandagiye we avuga ko amasezerano basinyiraniye asigura ko hazotaha ababishaka gusa. Pascal Barandagiye nawe nyene avuga ko yemanga ko abatazotaha atawundi buryo bwo kuba muri Tanzania buzo wabusigaye kiretse gusaba ubwenegihugu. Mugabo wose barahuriza ku kibazo cuko bagiriza abakozi ba HCR ko aribo babuza izo mpunzi gutahuka. Mushikiranganje Barandagiye yavugiye mu kiganiro haya menyesha makuru ejo kwa kabiri i Bujumbura.
Igihambaye kandi twashitseko ukumwe mubona ko haramahoro kandi atamuntu numwe ashaka kubiharira niko leta ya Burundi ibona kandi ko leta ya Tanzania ibibona. Leta ya Tanzania je twe twarabwiye tuti twebwe abagomba gutaha tuzobatahana byukuri mwese cyane cyane abantu bababuze babyirinde mwavuze ibyo kwitwara abantu babiro kwitwarirwa kandi nibaza ko natwe tuzava ahubwo tubikora n'ibyagenda tugomba tumenye neza abantu bababuza gutaha abari bo bose ahubwo nibo bakwiye kwitwarirwa ubwa mbere kuko iyo ataba bajya abantu babajya mu gutwi baba batashe bose kera barabitubwira nagira ndakumenyesha ko indani mu makambi baracatohozwa bamenyekane hari abantu baca ku muryango byangu b'imisore sore batera ubwo abantu ati uyandikishe abavuze baratubye ati aha naho ndabivuze ati sinzi ngimo nyumenye ne bizahugenda naciye bando babwiye nti aba bantu rero bemeye kuvuga ngaha muzobanza mje kundwiza nubwira ntangure kubishutse kuko bashobora kubica harimo abantu b'ingozi zikibi binyegeza mu makambi ariko byukura atari mpunzi ni inkozi zikibi nibo bagira bati wiyandikishije wewe twaranumvise yuko hari nabi byo kurya baciye hashize ubwayo aha muvuga ngo turabagiriza byavuzwe na n'impunzi ziri ndahana ati kubera niyandikishije atubujewe singirya ati byo kugenda horaza gutora byiwanje ubu bacishije mu murongo ubugizi bwa nabi ni bwinshi buri muri aya makambi bugikwa n'abakozi aho bakozi bumva bakorera HCR twareka kubivuga kandi byavuzwe n'impunzi ubwabo. Twebwe rero mu gihe tuzoba twatahanye ababishaka gutaha kumbura basigaye ikibazo n'ibazo bahishize nate bazagise na leta ya Tanzania kubera bayibera ku butaka atagituma batotaha ngira bazoca babahugu ubwenegihugu nibabusaba bazoca basaba ubwenegihugu kuko niyumvira bizogenda katwe ntawe tuzoshira ku imigozi. Ikibazo rero kumbure aramesha makuru bazokibaza umushikiranganje wa Tanzania ingene bataziyandikisha bazobigenza ingene bazobafata mugabo yarababwiye ati ababishaka mugomba kwigumira ngako Tanzania twakira abantu neza ni musaba ubwene gihugu bagende basaba ubwene gihugu Tanzania iragutse baba ubwene gihugu mugabo kwitwa impunzi atagituma kandi twese tubihuriza ko ivyo bizobagora twebwe mugabo kweri abazo turungikira bose tuzobakira mwabyumvise neza abo bazo turungikira bose turitegwe kubakira kuko ubu tuguma tuvugana ati rero kwitwarira leta ya Burundi na Tanzania aho ni batangura ubunyene kwitwara ni kimwe gutsinda urubanza n'ikindi nizo bari rya mbere leta ya Burundi buranye nibaza ko ari urubanza ruzotworohera cyane mu manza zose leta yari imaze kuburana ubwa mbere numvise bworoshe cyuko naraburaniye leta imyaka ine niho hari ubushikiranganje bw'ubutungane asha hamwose kugira ngo arumpe nk'ubwo nibwo rubanza n'utsinda ni ngoga jewe nibanyarutse rero sinzi abazoronka baruhera aya mategeko agenga impunzi twese turayasoma nibaza yuko bazosangana twebwe tuyazi.
Pascal Barandagiye ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru yose turongera tuyanoganze mu masaha ari imbere mu yandi makuru muza gukurikirana igihe cy'isaha 12 n'igihe cy'isaha 1:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Tumire amategato ivyo mu Burundi tubikomereze mu gisata c'amagara y'abantu. Ushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi bwemeza ko ibitigiri by'abahitanwa na malaria byagabanutse kugera ku bice 50% mu minsi yahera. Muribuka ko ivyegeranyo bitandukanye vyemanga ko abari baranduye malaria bagera ku 5 million. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadendi Kumana ivyigabanuka iyo ngwara ya malaria yabivugiye mu nama nshingamateka ku muhingamo w'ejo kwa kabiri. Inkuru yateguwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Burundi kukabamenyesha makuru bacu batemerewe kudukorera muraisomegwa na mugenzi wacu mu Rwanda Desire Hatungimana.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya kiza roho nyanganda sida yabajijwe n'abashinga mateka ibijanye n'amagara y'abantu ku butaka bw'u Burundi. Ikibazo kijanye n'ingwara ya malaria yabiciye bigacika mu minsi heze kiri mu byabajijwe. Umushinga mateka Mukeshimana Rwendase yasomye ibazo byateguwe yabajije ingene vya malaria vyifashe.
Kubijanye no gutuza indwara ya malaria ubu mwoba mugejeje hehe? Muri ko mukora iki? Ibitigiri by'abagwaye bingana gute mu ntara zivugwamo ico kiza?
Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida yishura ko malaria yagwanijwe gushika ku rugero rushimishije. Muganga Tadendi Kumana afatira ko biharuro by'abagwaye bandura n'abitaba imana bagabanutse, akavuga ko babikesha kuvurira abantu ku mitumba.
Ariko ubu ibiharuro bimaze kugabanuka cyane kuvaho dukora ico gikorwa, kuko uwe tugiye mu mavuriro dusanga abantu baragwaye malaria n'ivyo mugabatsa nkuko bisanzwe. Ivyo byatumye rero dusahiza bene gihugu turavye rero ibitigiri dufise byaraganutse rwose, kuko dufatiye nko mu gihugu cyose twarabona yuko ku ndwi igira 2022 ano kuvuga nko mu kwezi kwa gatanu 2022 y'umwaka twari abantu bitura amavuriro cyanke twasanga mu mihana bavuga yuko bafise ubushuhe bishobora kuva kuri malaria. Twasanga ari benshi baza muri consultation bavuga ati jewe ndamenetse umutwe kandi ndafise ubushuhe, bagera ku 2,246 na 558. Ariko ubu kuri iyi ndwi ya 33 bageze ku 109,553. Byumvikana yuko bagabanutse inshuro 50%. Turavye ibaro dufise by'abantu bashobora kuja mu bitaro cyangwa mu mavuriro bakitaba imana kubera malaria, nabo nyene tubona ko bagabanutse cyane ku bice 50%. Dufatiye rero kuri ivyo turiko turategura, turizera neza yuko abenegihugu dufatanije nabo dusangiye ibikorwa bajeje intwaro kugira ngo bakurikize impano zo kwa muganga indwara izogabanuka. Icyo dusaba gusa ni uko ubonye afise ubushuhe cyanke afimene ku mutwe yotebuka uja kwa muganga, kuko iyo baje kare baronka imiti rugezo rwa mbere ku buntu, kandi no gupima tubikora ku buntu. Mugi yaje yasinzikaye hari abarindira usanga yagiye kwirondera umuti ahantu akumva atari wo. Iyo aje yasinzikaye rero bisaba ubuhinga burebure bwo kumukiza, kandi agiye mu bitaro bica bisaba uburyo nawe nyine akarinda kuriha. Rero turizera neza yuko twese dushitse hamwe iki kibazo tuzogitorera inyishu, kandi ntankeka yuko bizogenda neza kuko na leta irashigikiye iyo migambi.
Mu minsi heze haravuzwe ikiza cyakorera mu mihingo itandukanye y'u Burundi. Abashingamateka babajije umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu uko ibintu vyifashe. Umushingamateka Mukeshimana ari mu babajije icyo kibazo yanabajije ikiriko kirakogwa mu ntumbero yo kugwanya indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cya Congo.
Mu minsi heze haribonekeje ikiza cy'indwara ya korera aha mu gisagara cya Bujumbura no mu gisagara cya Rumonge. Uno munsi zifashe gute? Twarumvise mu minsi heze ko hari ibikoresho ubushikiranganje bwaronkejwe mu ntumbero yo gukinga ikiza Ebola. Byoba bigizwe n'iki n'iki? Mbe iyo muronkejwe imfashanyo nk'izo, ubwo byaba ibikoresho incanco n'ibindi birasuzumwa neza mu buhinga bwa none imbere yuko bitangura gukoreshwa?
Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu avuga ko haba kuri korera ibitigiri by'abagwayi vyerekana ko yagabanutse. Nayo kubijanye n'indwara ya Ebola ivugwa mu buseruko bwa Congo, muganga Tadendi Kumana avuga ko leta itareza amaboko.
Aho rero twasavye cyane ibikoresho by'ugushobora gupima ubushuhe mugabo kubera ingene indwara ya Ebola itera amatemba ngingo cyanke icuya iyo umuntu akoze ku muntu afise iyo ndwara aba yanduye. Rero twaca dusaba ubuhinga bwo gushobora gupima ubushuhe, kuko nicyo kimenyetso cya mbere mu bw'umuntu adakoze ku ngenzi nizuko bita termoflashi cyanke tya mashini ya bwonko dushobora gupima umuntu ari kure ibindi bikoresho novuga yuko ari byo bambara kugira ngo bashobore gupima umuntu twabonye ku bushuhe kugira ngo uwo muganga nawe nyene ikingire kita cyakorera nivyo koko iyo ngwara twaravuze yuko ihari twashobora kuronka abagwayi gushika ubu bashika amajana 35 muri abo bose baravuwe barakira benshi bavuye nka mu gisagara cya Bujumbura mu Rugombo mu Rumonge ubuvuba ntabashobora kuboneka rero icyo twakoze n'ubukingira bene gihugu na cyane cyane mu kubavura ku buntu muri abo bose tuvuze hashobora kwita umuntu umwe rero icyo tugiye gukora no kubandanya duhimiriza dukurana n'abajeje ntwara kugira ngo isuku iboneke igaragare
abashinga amateka mu Burundi basanga isuku atari kirenga mu gihugu na cyane cyane mu bisagara ligatoma haba ingwara nyinshi ziturutse ku isuku rike umukuru w'inama ashinga amateka y'u Burundi Pascal Nyabenda arimo bafise amakenga ko abakozi bo mu gisata kijejwe isuku mu bushikiranganje urongowe na muganga Ndikumana ataco bakora
hari habakozi bajejwe isuku kandi muhemba bahembwa n'igihugu imba bakiriho kuko umuntu hari igihe yibaza ko atakibaho sinzi yakwa mu bushikiranganje abantu bakukira gisata ikihe mushiranganye mujejwe cyukuri ico gisata kiraba bajya abantu bajye by'isuku gushika no mu makomine bariho mugabo ugiye kuraba ku masoko ugasanga nta kigenda none abo bantu bajya abantu guturestora duto duto ubwo ntibabafumbatisha bagaca birabira hirya ugasanga restora irahari mugabo ntigira sugumwe restora itagira sugumwe kandi abantu bafunguye bajaye ni kibazo ni ngorane
umushikiranganje yari mutumire mu nama shinga amateka yamenyesheje abashinga amateka ko yafashe nkankama imyitwarariko yabo kubijanye n'isuku muganga Tadendi Kumana akavuga ko agiye gukangurira abarongoye ibisata bijejwe isuku gukora akazi bajejwe ataruko hakazofatwa izindi nyingo zibereye
Desire Hatungimana arakenuye impamvu rero Desire Hatungimana mumvise asomye ino nkuru yo mu Burundi ari mu gihugu cy'u Rwanda muramaze kwimenyera nuko mu gihugu cy'u Burundi amenyesha makuru bacu leta babuje gukorana n'ijwi rya Amerika amakuru menshi rero turonka tubatangariza tuyakura mu makunzi bacu gucyo tukaraba ko ari kuri hama tugahiza tukayabatangariza namwebwe nimba mushaka kuzamura yaturungikira canke kuyatubwira aho muri mu Burundi muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com ngukom tuyacukumbure dusanza rukuri tuyabatangaritse
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibigano byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya ni kiganiro cy'amagara y'abantu nuko rero akanika kazi kika bibutsa ko hageze ingene tumenye uko tubungabunga amagara yacu n'ayabacu uno munsi muri bino bihe umuryango nyarwanda uhangayikishijwe n'abana basigaye baterwa inda bakiri bato abahinga mu bijanye n'ubuzima bw'imiyororokere bavuga ko kuvyara uri munsi y'imyaka 18 bigira ingaruka zikomeye ku mwana zishobora no gutuma uvyaye akiri muto atazokongera kuvyara mu gihe yoba amaze kugera mu bigero ikiganiro c'amagara y'abantu cuno munsi twagitegurira na mugenzi wacu Asumta Kabuyi ikigari mu Rwanda
bimaze gusama icyorezo aho wumva hirya no hino mu turere babarura abana barenga 500 babatwaye inda bakiri bato. Benshi mu bahuye n'iki kibazo usanga bahangayikishijwe n'uko umwana wabyakiri muto ahita atakaza amashuri imiryango ikamutererana, ariko ntibamenye ingaruka zindi zimugeraho kuko yabyaye imburagiye. Bamwe mu bana bavuganye n'ijwi rya Amerika, umwe wabyaye afite imyaka 13, undi akabyara afite imyaka 15, bagaragaje ubuzima bukomeye banyuzemo nyuma yo kubyara ari bato.
Mbese narahabaye nyine mfite inda, gihe kiragira inda iramfata njya kwa muganga, baramfungira kwa muganga, abaterankunga baraza baranyishyurira, bari banciye 620,000. Oya nyine iyo ubyaye kwa muganga nta mituweli ufite, nta bwishyu ufite, baragufagitirira. Utayabona nyine hari aho bafungira abantu babuze ubwishyu.
Nabyaye mbazwe, bansiga ipamba mu nda, bansubiza ku iseta bwa kabiri, bambaga nanikiya. Ndamuhamagara mubwira ikibazo nari mfite, ndavuga basi nashaka ngurira imbuto, akambwira ngo si ngo wabyaye umwana ufite amenyo.
Nubwo ibibazo aba bana bavuga ahanini usanga bigendanye n'imibereho mibi bahita binjiramo nyuma yo kubyara, ariko abahanga bavuga ko ingaruka mbi zo kubyara umuntu akiri muto ahanini zishingiye ku burwayi akuramo rimwe na rimwe bushobora no kugera ku rwego rw'uko atazongera kubyara ukundi niyo yaba amaze gukura. Dr. Anicette Nzabonimpa ni mpuguke ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, yabisobanurira Ijwi rya Amerika.
Iyo umuntu atwaye inda akiri muto, imyanya ye myibarukiro ibitarakura ngo igere ahantu izakira umwana neza cyangwa itume umwana asohoka neza. Aho niho rero ushobora gusanga nk'umwana wabyakiri muto yabyafite imyaka 10, 12, 15, munsi y'imyaka 18, aho umubyeyi ashobora gukomereka imyanya yegeranye n'aho umwana anyura avuka, none bikaba byamutera ubusembwa. Ahangaha rero ashobora gukomereka nk'uruhago rw'inkari cyangwa ndetse n'uruhago rw'umwanda munini. Umuntu ntashobora noneho gukoresha iyo myanya uko yari isanzwe ikora. Noneho igisubizo kikaba cyuko haba umwanda muto cyangwa umwanda munini we bishobora kujya biza igihe atabishatse. Ikindi ni uko ashobora kugira ubundi burwayi kuko imyanya yakoresheje mu kubyara, iyo myanya nabwo iba yakoze imirimo ariko itaragira igihe cyayo. Ibyo bikaba byatuma hashobora kubaho noneho nk'uburwayi bumwe na bumwe bushobora kuzamukira ku iryo kora ry'igihe imyanya itaragera. Noneho bikazatuma noneho ngo ku gihe azakomeza kubyara mu minsi iri imbere azagira ikibazo wenda cy'uko yagira wenda nko guturika umura, cyangwa wenda akaba yagira wenda nko gutwara inda iri hanze y'umura, cyangwa akaba yagira nk'ikibazo wenda cy'uko ashobora kugira inda ntikure neza ngo igihe cy'imvutsi, ahubwo zikaba zivamo zikiri ntoya.
Iyi mpuguke isobanura ko izi ngaruka zishobora no kugera ku myitwarire y'umwana ubyaye akiri muto ndetse no ku muryango we muri rusange.
Ahangaha umwana watwaye inda akiri muto biramuhungabanya, bikamukomeretsa mu mutwe ku buryo ushobora gusanga imitekerereze ye ndetse na gahunda uko yari wenda yari yazipanze kuko zipfuye, bigatuma abona ko atakiri ku isi ya rurema. Ibi ngibi ni usanga nk'abana bamwe ugasanga amaze kubyara umwana ariko ko ari umwana uri kure undi nawe atabishoboye, ugashaka yagize nk'ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe, akaba yakwanga umwana, akaba se yakwanga konsa umwana, akaba se yakwanga wenda nk'abantu b'igitsina gabo uko wenda umugabo yamuteye inda, akaba se yakwanga wenda nk'ababyeyi be uko abona ababyeyi wenda batamufashije, nakagiye ikibo ikimenyetso cyo kugaragaza nk'amahane cyangwa se kwanga abandi, kandi akaba yakora n'ibikorwa wenda bitari byiza. Ikindi ariko nuko ashobora no kugira hashobora no kuba n'ingaruka bikarenga wa muntu bikaba ku muryango. Ku muryango ni hahundi usanga wenda nk'ababyeyi b'umukobwa ubyaye ukiri muto nabo bagira ipfunwe, rya pfunwe nabo bakarigaragaza wenda bamwirukana mu rugo cyangwa nabo bashwana hagati yabo wenda umugabo n'umugore.
Kugeza uyu mibare yagaragajwe na Minisiteri y'Umuryango mu mwaka 2017 igaragaza ko muri uyu mwaka abana 2017 bari munsi y'imyaka 18 batewe inda batateguye, naho mu mezi 6 ya mbere ya 2018 abana bagira ku 900 nabo bamaze guterwa inda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakenuye cyo kimwe na bagenzi biwe batandukanye bagize ico bakora kugira ngo kino kiganire iwanyu mu ntara mwateguye mwongera mushikiza na Joy Diane Nahazwe gishoboke. Yakoze Magdile Yabero yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Nashwan yadufashije muhinga bw'ivyuma. Reka turasigire kano karirimbo twifuza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose, abari ku ngendo mugira ingendo nziza, abari mu buruhuko mugira uburuhuko bwiza, mwe muri ko mutwumviriza muri mu buzi butandukanye twifurize kugira akazi keza. Tuzongere ejo nkaho twahuriye twatanguriye kano karirimbo kabashike kunyota.
Better leaders.